e nella Dio Hands with the America. Inzu ya Amerika ya kwa shkiliza ligani uvila liyo mkino unde mkino Rwanda Murundi mutukumbila kumilongo migufi ya shortwave kumetero chumili chenda na kumetero mino yili na zili Murugwanda mutukumbila kuri FM jana kane mwiche itatu Musha orano kudu kulikia kuri Facebook na YouTube kuri radio yachu no kufilanza chatu chabakuru Wezi tatu wakaburungu radio yachu vewa akaburungu com Niwe neza chuti mwese na mwe akundu vila liyo Inzu ya Amerika mwikuma na Frederick Mwikija ikaza mwese mkigani ilo mwizanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mingisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Noye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10
mu kiganiro cy'umunsi tugiye kuvuga ku kiza COVID-19 coronavirus kiriko kiha inkumbi ku isi hose aho ibitigiri byabo kimaze guhitana biguma byongera uyu munsi turashimikira kuri kimwe mu bihugu byo muri Afrika kigaramiwe cyane nicyo kiza igihugu cya Afrika y'Epfo yerutse no gutorwamwo ubundi bwoko bw'icyo kiza bubi cyane kandi bwandushira cyane kurusha twahisemo kuraba ukuntu icyo kiza cifashe muri icyo gihugu kuko icyo gihugu kirimwo ibitigiri kinini cy'abarundi ikana abanyarwanda babayo kandi bamwe muri bo bakaba bari mu mwuga w'abaganga n'abaforoma Uyu munsi rero twatumye Jadoni Nziza umurundi akora mu byerekeye ubuvuzi mu gihugu cya Afurika y'Epfo ntabagiye kumujya mu kanya atwidondore muri neza Jadoni Nziza
niriwe muri neza ndaramukije bwambere mwebwe ndaramukije abo turi mu kiganiro mbanje guhumuriza no guhoza bose bamaze gukorwa ikiza cya COVID-19 kubana nga anya kudisinze na wandi hose kudisinze maa mbuna Amerika na wandi hose kiza cha COVID-19 kiko kila unyi nganda tuwa humoriza tubu ya tinanguli dahita rukingo rikoro la zani nisi waza ko ndi mugisagara cha Johannesburg Afrika District kawani mugihugu ngilangu nchwe cha mbenga mbuna Afrika gifise kanyishi za COVID-19.
Murakoze Jado, turi kumwe kandi na Pierre Bertrand Ndagirwa, yamaze imyaka 18 aba mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Pierre Bertrand ni umuhinga mu byerekeye imigenderanire hagati y'ibihugu hamwe no mu byerekeye politiki n'iterambere. Muri we neza Pierre Bertrand.
Amahoro neza Monsieur Frederic, ndabaramukije n'abagenzi bacu bari ngaha anye nk'uko Jado abivuze na Jody ifuza kubaha ikaze no kubaramutsa. Abandiko mvugira i Pretoria nkomeye kuzo muri Afurika y'Epfo hanyuma nibaza yuko atari ukubaramutsa asigaye twoyaza tugahana hano ijambo
ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na Albert Niyonzima nawe nyene aba mu gihugu cya Afurika y'Epfo mu gisagara cya Cape Town muri neza Albert mutwidondore na
Ndiyo neza cyane ni Albert Niyonzima ndi mu gisagara cya Cape Town ndi ya Prodeside nagira mfata akanya kubashimira kuri akigoro nagize kuduhamagara mwatwiyumviriye ko mukaduhamagara mu kiganiro cyane hama ndamutsa n'abo turi kumwe abatumire muri ikiganiro ndamutsa n'abariko baradukurikirana hama ndibaza biraza kugenda neza
murakoze cyane rwose imbere rero yuko tuja ku muzi mu kiganiro aho tugiye kuvuga cyane cyane ku kuntu icyo kiza cyifashe mu gihugu cya Afurika y'Epfo hamwe n'ukuntu abarundi bariyo bariko baracirinda mu gukurikiza ingingo zafashwe na leta y'icyo gihugu mu ntumbero yo gukingira abanyagihugu nashaka tugaruke ku biharuro by'ukuntu icyo kiza cyifashe ku isi hose na muri leta zunze ubumwe za Amerika ekano muri Afurika y'Epfo kuri munsi rero turiko turavugana ku isi hose abantu bamaze kumenyekana ko banduye umugira za COVID-19 bangana ni miliyoni ijana na zitatu n'ibihumbi mirongo itanu n'umunani n'amajana indwi na mirongo itanu aho kimaze guhitana ku isi hose ni imiliyoni zibiri n'ibihumbi amajana abiri na mirongo itatu n'amajana umunani na mirongo ibiri n'icyenda mu gihe abamaze kugikira ku isi hose bangana n'imiliyoni mirongo itanu n'indwi n'ibihumbi ijana na mirongo itandatu na cumi n'umunani muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika abamaze kwandura icyo kiza ni miliyoni mirongo ibiri na zitandatu n'ibihumbi amajana ane na mirongo ine n'amajana atanu na cumi n'icyenda mu gihe abo kimaze guhitana ari ibihumbi amajana ane na mirongo ine na batandatu n'amajana abiri na mirongo itandatu n'indwi abanduye uyu mugera bakawukira muri Leta Zunze Ubumwe z'Amerika nabo ni miliyoni cumi n'imwe n'ibihumbi ijana na mirongo itandatu na bitandatu n'amajana atanu muri Afurika y'Epfo ari naho tugiye kuvuga cyane muri iki kiganiro bamaze kumenyekana ko banduye uyu mugera ni umuliyoni n'ibihumbi amajana na mirongo itanu na batatu n'amajana indwi na mirongo itandatu n'umwe abo ikiza cya COVID kimaze guhitana n'ibihumbi mirongo ine na bine n'ijana na mirongo itandatu na bane mu gihe umuliyoni n'ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu n'icyenda n'amajana atandatu na mirongo ibiri bakize jadone nziza mukora mu byerekeye amagara y'abantu mu gihugu cya Afurika y'Epfo mu majambo make ibintu byifashe gute abarundi bari muri icyo gihugu baterezwa kuba batekewe n'ubwoba ibintu byifashe gute
murakoze cyane kumva ijambo kandi murakoze kuri iryo jambo ry'intangamara muduhaye n'ibiharuro byo ku isi nzima muri Amerika no ngaha afite isi ego ibintu byari byoroshye muri periode ya COVID ya mbere byari byoroshye hanyuma tujya mu ya kabiri mu Barundi tubana n'abasijya afite mugabo twe twibanda ku Barundi gusa akenshi ahanini ntibyaboroheye abenshi barabuze akazi kuko amaserivisi menshi yarahagaze taux de chômage iriyongera abarundi bumva impunzi zisanzwe zibaho kubera ibyo kuyingunganya mu bizinesi nyinshi kubera nivo za confinement bashyize ko basanze izo bizinesi nabo zagiye zugagwa kubera iyo nivo ya confinement nk'ubu twari turi muri confinement nivo ya confinement ya level 3 iyo level 3 wasanga nko inzoga zitadandazwa abantu benshi mu mpunzi cyangwa abimukira abarundi bene bacu benshi bakora mu maresitora amaresitora menshi usanga adakora neza kubera ahantu ugenda udasanga ukanywa usanga bitoroshye urundi baravuga ngo burarudi yugaye ngo cyangwa ngo ubwerekezi ibintu zenya iyi confinema yo ngaha hanyu barugaye kudandaza alukoro donge ibintu byinshi usanga rero bica bitagenda neza ku byerekeye bizinesi ku buryo usanga rero abarundi benshi batamererwa neza benshi barirukanye mu mazu yabo bari bapanze kubera ko batashobora kuyariha abenshi gusa turagita ama asosiyasiyon twari inyunganya hagati yacu tugafashanya mugabo ntibyari byoroshye kandi ubu ntibyoroshye mugabo kuko ntabwo bidahita
ukuntu mufashanya muri iyo asosiyasiyo y'abarundi turakugaruka ko ariko nashaka ndabaze ubu muri iki gihe hariho akizero tukiri kuri wenyine jado nziza hari akizero amakuru atangazwa avuga ko hariho urucandago ruriko ruraboneka
akizero karahari kandi n'ibiharuro kubera ayo mamezi izo ngingo bafashe za konfinema nkwavuze turi troisieme nivo ya konfinema level 3 yo ikaba kubera utwigoro bafashe two kudesinfekta amamaske hanyuma na kuvese yahora ihera kuva saa tatu zo mu ijoro gushyika saa zingahe zo mu gatondo sizeri z'imate iyo byose byaratumye n'abantu kudakorana ari benshi hamwe n'urudandaza rwa alukoro kuko burya nushobora umuntu waborewe nushobora kumubwira ngo wikingire gutya ibyo byose byafashije rero ibiharuro byagabanutse rwose nubamenyesha ko ibiharuro byari byiyongereye rwose ku buryo nk'itariki cumi na zitatu z'ukwa mbere amaka ya covid yashyika ku bihumbi cumi n'umunani n'amajana atanu itariki cumi na zitatu z'ukwa mbere hanyuma icyo gihe n'abapfa bakaba bari amajana umunani na batandatu ibyo byaba ibiharuro biri hejuru rwose tutari twigeze tubona mugabo ubunye byagabanutse rwose nubamenyesha ko uyu munsi ibiharuro biri ku bihumbi bine by'amakama shasha yabanduye covid yaguye ku 18 n'amajyana 5 iramanuka igeza ku 4 n'amajyana 5 hanyuma akaba hapfuye abantu 23 ageje kuvuga mu mwanya saa mbiri biheze aravuze amaze ingingo zimwe zimwe arazikuyeho arasubiye mugabo nyine yifashe umwanya mu mwanya uheze barasubiye kudandaza kuvunyene kudandaza rwa arikoro barasubiye kugira ngo ubuzima ubundi buzima ku yindi kote bubandaje
reka tugaruke kuri mwebwe tubabaze namwe mushirantahe Jean Bertrand mu kigihe mu gihugu cya Afurika y'Epfo hadutse ubundi bwoko bwa covid-19 bumeze nabi kurusha umugera wa mbere w'icyo kiza abarundi babyifatamo gute muri iki gihe
murakoze cyane ku kibazo kandi ndashimiye cyane rwose kunangamara mwatanze ndashimiye na Shadow ajeje kumera nk'usobanura ibitari bikenya ku bijyanye n'aho icyo kiza mu rwanda kiza rigeze muri afurika y'isuza ku byerekeye abarundi byo navuga yuko abarundi icyo kimwe n'abandi bantu bose baba muri kino gihugu cya afurika y'epfo ukumva byifashemo si ukundi urumva y'amategeko asohotse kandi atari amategeko ya leta twetegereza kuyakurikiza haba ku byerekeye izo ngingo zo kugabanya urujya n'uruza rw'abantu aribyo bita confinement mu gifaransa haba ku bijyanye n'izo ngingo zo kugara ibiraho cyangwa kugaya amaresitora haba ibijyanye n'izo ngingo zo kugabanya igitigiri cy'abantu ashobora guhura kugabanya imanza zishobora kuba ibyo byose n'ibintu nk'uko jadira bivuze bifite ingaruka ku mibereho y'abantu hamwe n'ubuzima bwabo bwa misi yose bikagira ingaruka mbi ku bijyanye n'abahora bakora utuzi ubuzi bwa misi yo bagira usanga baca amahera ku munsi ku munsi uko bwari tubyifashe munsi ukundi turihangana twihanganira hamwe n'abandi hama rero iyo hagize abagira indwara zikomeye cyane nk'abo bumva birukanwa mu mazu ari amashyirahamwe tuyagerageza gufashanya ari ufasha mugenzi we umuntu ku muntu cyane dushyira amahera hamwe mu mashyirahamwe tukaraba ukuntu tuza turatangatanga ibifungurwa bya bihambaye gusumba ibindi ibyo birimo byo nakwita solidarity muri onivo ya diaspora hanyuma igisigaye naco turagerageza kuyaga tukaza turahanahana amakuru tuhanahana n'impanuro kuko nk'uko mubizi ibyo bintu byo kugabanya urujya n'uruza rw'abantu ntitubyumva cyo kimwe ndetse nuko iyo ndwara yoba ikaze cyangwa idakaze ari abantu batatu no kwanza byumva wumva yuko hejuru nuvuga hejuru yo gufashanya mu buryo n'ubuzima bwa misi yose hariho no guhanahana impanuro no gufashanya kugerageza kwitahura kumwe tugatahura twese yuko mu gihe twikingiye tugakurikiza izo ngingo leta yafashe bifasha kudukingira twebwe ubwacu bigakingira n'abandi bose bari muri kino gihugu tubamo
murakoze namwe Albert mu gisagara cya Cape Town hoho bifashe gute
murakoze kumpa akanya mu bisanzwe ku byerekeye ikiza cya korona byaratugizeho ingaruka ikomeye cyane kuko abarundi hano tubayeho twiyungunganya nk'uko mugenzi wanjye Jacques yabivuze usanga rero iyo leta ifashe ingingo yo kugarira ibintu bimwe bimwe hari nk'abakora mu mabuwate cyangwa mu tubare rero usanga iyo bugaye nk'ikintu cyitwa inzoga benshi bicaye bagira ko ingaruka kuko urumva cababaho mu buzima bubi ntibaba bihembwa kandi baba babaye mu nzu y'impangano urumva ko bagirira ko ingaruka nini cyane hama ku bijyanye n'uko hano muri Cape Town nibaza ko town niyo irifite ibitigiri ibiri hejuru mengo ntibagiye rero ingingo zifatwa usanga ari ingingo nyine ni hamwe nyine bavuga mu kirundi ngo utigaba ntiyigaburira urabikurikiza impanuro ziba zatanzwe ariko mu bisanzwe abantu usanga babayeho nabi turagerageza nyine kwiyungunganya uba afise ikijumbu yoha ko mugenzi we akamufasha rero nk'abarundi twarihanganye mu bisanzwe ko turabye ibyo twagiye turacamwo mu bihugu byacu duturukamo usanga tuba dufite imitima yo kurinda rero turihangana uko biba biri kose ego na diaspora irafasha ndabona ko baragerageza gufashanya uko bashoboye uba afite icyo asumbije mugenzi we akamuhereza
ndumva hariho akizero tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi y'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafite umuntu wa nyuri radio ijwi rya Amerika se ikibazo babaza abatumire bacu Jado Nziza Pierre Bertrand na Albert John Ndayize duka kujambo ikibazo mu kanya gatoto
ndabaramukije abamenyesha makuru w'ibihugu cy' Amerika ndaramukije n'abatumire madushikirije kugira ngo badufashe kudusesangurira ibicanye n'iki kiza cya coronavirus ndabahaye mwiriwe na mwakeye bipfanye n'aho bari
yandu cyane
kome hanyuma jewe ikibazo na mfise cyane nashaka kubabaza twagize n'amahirwe mwadutumiriye umuganga kubijanye n'isesangurwa rya coronavirus nashaka mbaze nkamweke mwabyitse mukabinonosora canke muzi ibijanye na virus cyane cyane uko virus yagaraye kumekwa imyinshi y'indwara zifata ku muntu nashaka mbaze ati ikibazo kubera iki ibipimo turiko turakorerwa umuntu ashobora gupimwa uno munsi cyo yasubirayo bakamubwira yuko ari positive buke akagenda akasanga ari negative icyo ni cya mbere nashaka kumenya none ibikoresho bakoresha ntibikora cyo kimwe cyangwa bimeze gute kubera ko nashaka nje ngize ubu nyine turiko turavugana kuri iri Twitter Amerika jewe mba ndi mu gihugu cyo mu Burundi ariko sinabonoza amahirwe yo kugenda kubera ko naragiye gupimwa kugira ngo ndonke urupapuro rwo kwerekana yuko napimwe virus ya COVID-19 kugira ngo ndonke uruhushya rwo kwinjira mu kindi gihugu aho natanguriye bamwe yuko ndi positive ariko bukeye bwaho nje ahandi ntanga amafaranga yo gusubira kwipimisha bambwira yuko ndi negative ibyo byabaye imigwi ibiri kandi kurikirana mu minsi ibiri itatandukanye rero nashaka menye ati ibyo bipimo bikorwa gute hanyuma ikindi nacu urabona mu bihugu by'iwacu abenshi bariko baragwa mu ngorera novuga nk'akarorero mu gihugu cyo mu Rwanda duhana urubibe n'u Burundi cyangwa Burundi urabona yuko abanyagihugu bari abo hasi b'abanyarucari bariko bararira ayo kwarika urumva none nabo bariko barazirika ngo bugaraniwe mu mazu yabo ariko ibipimo mu mwanya ngo biriko biraduka none ko bugaranwa inzara birabica ibipfa hehe ito ibyo bipimo biberekana yuko bagwaye ibipfa hehe kandi batasohoka barabugaraniye mu mazu ibipimo nk'abasesanguzi twashaka badusobanurira ingene bipimwa n'ingene batanga inyishu zapfuyemwo kuko bumviza ati uragwaye mugabo na confirmation ubupimo ikarangira atani ikimenyetso ufise cuko wagwaye aho niho nshaka
reka tubaze umushikanahe Jado Nziza akora mu gihe cy'ubuganga atubwire nicyo akwishyuye ariko icyo abasinga nawe bose bahuriye ko haba Jado Nziza Pierre Bertrand na Albert bari mu gihugu cya Afurika y'Epfo bavuga ko ingingo zafashwe na leta ya Afurika y'Epfo arizo ziriko ziratuma rero ibitigiri bigabanuka n'ahandi rero abategetsi bose mu bihugu byose barafata ingingo zo gukingira abanyagihugu ingingo zituma icyo kiza kiteye inkumbi nk'uko cyari kubigira Jado Nziza mukanye gatoye cyane rwose munsi munota umwe inshumwoha John Ndayizeye ari mu ntara ya Iowa aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazije yavuze ivyerekeye ibipimo bitandukanye rwose ivyo bintu birashaka gushaka
uzo nzamushimiye ndabashimiye icyo kibazo abagize abumva abagize ikibazo ko habaho amaforesita zongerezita zitizewe umva ubaho bigeze dufite hariho teste zibiri ziriko zirakogwa jimbuga aho undi ari yo bikara kisheso kati kese ni kese muna ashobora kuronka rezita mu minota 15 muna gifata decision kwa mu konfina cyane mugabe hari ni kese ya kora PCR ita PCR iyo ni kese iba yizewe gose no bako ronte ita PCR kenshi nubwa ko mino mchana ni chenda kujana iba izewe munga o rapid test ina na chumi itanu akenshi nicho gituma yo dupimia yo mono yo rapid test tuwa anga tukarawa ko na yandi masintomze akwite aja sangu nini akubi zusa ari anga li di negatif munga wa kawasite zo sintom mbo uonye cha tumu izora nabandi usanga ugasanga iraba positive donc irapite turacyafite donc precision yayo ntabwo isa 100% mugabo PCR ari test ya PCR kugira ngo bitume umuntu hano ngo igere negative numva tutanga test ari gikoresho bakoresheje ikoresho nabyo usanga test batari bitanu heza test ibindi bikeneye calibration ibindi kumva hariho rezo nyinshi umuntu ashobora kuronka rezo yita zitameze neza icyo nicyo ni umwishyura iki nacyo avuze ngo abantu ngo confinement ngo abantu baba isole confinement ugasanga ngo barashyize ahantu hanyuma ngo yaro bikabandanya biduga usanga contact nubwo barashyize muri muze test bamaze kwandura virusi wumva waramaze kwandura virusi nubwo bagushyira ahantu wumva ikaba yari muri periode y'incubation mugabo itari aterekana amasezoni hanyuma bamutima nubwo bari bari muri nuza muri konfinema ugasanga imitima ibaye positive ntabwo ndiko nabaha nk'umuspecialiste rwose wibya kovide mugabo ni observation na experience yuko ndabibona
nibaza ko inyishu zitamoye nashaka tujana kumushyira na Bertrand Pierre Bertrand nawe nyatubwire ubwo rucandago rwatabwe gushika rwashyiriwe gute mu banyagihugu muri Afurika y'Epfo na cyane mu Barundi
ku byerekeye rucandago murakoze mushinga nka Frederic byerekeye ubwo rucandago ni ukumenya ikintu cya mbere gihambaye kumenya ni uko nk'uko umukuru w'igihugu yarabitangaje uno munsi cyangwa ashikirije abanyagihugu muri Afurika y'Epfo ni ukumenya yuko ubwa mbere na mbere ari bagitangura konka ibikigiri bya mbere by'ubwo rucandago kandi ikintu cya kabiri nacyo leta irafise uburyo izorutangatanga mu bantu kugira bahere cyane cyane ku barukeneye gusura abandi hanyuma amatwa dusumira bazobanza cyane cyane kwisunga abenegihugu muri Afurika y'Epfo hanyuma abanyamahanga n'abandi turamenya neza ibintu bizokorwa ariko icyo bikoze ugiye kwiyumvira ukuntu rucandago rukora ugiye kwiyumvira iyi mvura ishyigisha zihaba mu bantu mu gihugu iyo rucandago rwavuze gutangwa ku rugero runininya ni uko iyo ndwara igabanuka mu gihe indwara yari imaze kugabanuka ni ukuvuga yuko n'abatoba baracandagwa nabo nyine bujya barahungukira kire no vuga yuko haracari kare gose kwa tuzinga barundi bavyakije bise kuko urumva cyane neza ngene bizotangwa cyamenya neza azocandaga imbere y'abanda bari bo cyamenya neza igitikiri kizota uko kingana no vuga yuko ahanini n'icyo umuntu akwiye gukora kandi nibaza n'imana urumuntu yereza abandi bose ni uko mu gihe tutaramenya ngene bizogenda two uma twisunga ingingo zisanzwe zihari zicanye n'isuku zicanye no kwirinda kubikwegera turi benshi zicanye no kwirinda ibintu bisanzwe bituma uwo mugera uhanahana mu bantu ni ukuvuga izi ngingo zo gukaraba ingingo zo kwambara twita maske ingingo zo kugerageza kugabanya igitigi cy'abantu bicara hamwe ibyo byose bimaze ko haracari kare kugira tubivemo tukwiye kuguma tubyisunga kugira tube twikingira nta mucandago nibwo amarere gutangwatangwa mu bantu ngo yasohoza tubone akamaro kabyo mugana ziko bakiri kare gusubiza yuko ngo hari cyo hinduka cyane hari ngo uko twobyakira kuko ntiramenya na nyine bizogenda
ndabona hari umunywanyi w'iradiyo nyinshi ya Amerika ariko arondera kubaza ikibazo ariko aratelefona ariko imbere yaho nagomba namwe Albert mugire icyo mutubwiye ku byerekeye cyane cyane uruhara gushyiramo ry'abarundi mu gihugu cya Afurika y'Epfo nk'uko twabivuze hari abarundi benshi hariho ishyirahamwe mwese mwahuriye kuko rifasha abarundi nashaka mutubwire uruhara rw'iryo shyirahamwe mu guhimiriza abarundi kudafata minenegwe icyo kibazo cya cyongwara cyaduka igisije ku isi COVID-19
ego mu bisanzwe murakoze kandi kunsubiza ijambo nta kintu kinini yano bivuga ko cyane ku bijyanye n'ishyirahamwe kuko kigenda ndabiserukira ariko ndabona cyane ukuntu bakora ndabikurikirana impanuro ziratangwa ku Barundi basanzwe baba hano ku bijyanye no kwikingira kuko nibo baduserukira turagerageza uko dushoboye kose ndibaza ko atangorane ahanini ikintu tugora cyane ni kijyanye n'ubuzima bwa misi yose uko nta umuntu ababaye ariko ku bijyanye na corona turakurikiza gusa impanuro twa twahawe n'abadukuriye ndibaza n'icyo
muri kamera bandanya kumviza radio y'ijwi ya Amerika turi kumwe muri wanyu radio y'ijwi ya Amerika Diomede Misigaro akabazo mu kanya gatoyi tugakwija
alo Frederic na Chuck bashimira kwa ma tumiye kuri ikiganiro ya bapa kwa Fatima bari muri Afrika yepfo bashimira na aho cyakomaga bari mu leta z'umwe za Amerika akaza nari mfite mbazaba abantu bari muri Afurika y'Epfo kajyanye n'ibintu bigira amasuku bisi mwumva kenshi ku rubuga baracishaho ibijyanye no kwikingira mugabo cyane cyane no kumwe abafaransa bavuga ati ntako wokingira kurindira kuvura hari ibintu bigize iminsi bica ku rubuga bavuga ngo hari imiti y'ukwiyunyuka umuntu ashobora gukoresha ugasanga bifashije cyane mugabanya icyo cyorezo mbega abarundi bariyo cyane abo muri Afurika y'Epfo baba ibyo bintu nawe ku rubuga iwanyu birahaca kuko numvise ko hari abantu bemeza ko bifasha icyo umuntu ariko avuga ko mu bisanzwe ijya virusi igenda mu mazuru masinisi ikagumaho iyo rero umuntu ariko yiyuka kubera ko yiyuka n'amazi ashushe cyane harimo tuvuge mukaratusi cyane iyo bita tangawizi ngo birafasha bigatuma ibyo bintu bivayo bitari bije mu muhogo uko bimanutse mu muhogo bigaca bishika mu maha niyo usanga umuntu amaze kurya bya vantaje muri Afurika y'Epfo nabyo ibintu nk'ibyo hari ibyo muhora mumaze kumva icyo cya kabiri ni kijyanye n'iyishinge narabonye ko Afurika y'Epfo umengo yagize komande y'inshinge za corona ukuntu bizotangwa murazi niyo bazoha bose cyane hariho bamwe bazoronka priorite zo bakuribanda bazitangira ko n'abake bica kuti kuvuga ati riha cyane byose bizabitangwa ku buntu ndashaka kubaza ibyo bibazo bibiri ndafite ibindi mugabo uri kangiza ngaho nimwakishura tudashaka kubanda yenda buna kanya murakoze
murakoze reka ikibazo cya mbere tugihe mushyanahe Jado ni nziza atubwire ukuntu mu bitaro vyiwe ukuntu icyo kiyumviye mushikirije niba kihora kishikirizwa cyangwa kivugwa tuga ku ijambo Jado ni nziza
yego ndamushimiye umushinga nawe Diomede Misigaro muri tenesi nizere ko bakomeye nawe nyine nawe nibaza ikiza cya corona nawe nyine cyari kibagira magabo nibaza ko kameme bamaze ku aho nari kumubaza nawe ko bamaze gucanca abantu benshi muri Amerika nawe aramaze kururonka nibaza nawe ko gucanca amaze kururonka ngo kubyamaze kubaga ambagije cereke n'imiti tradisiyoneli imiti y'ikirundi twebwe umva scientifiquement umuganga imiti ko twe twizera ibintu byaciye muri nuze muri labo bakaraba amadoze ibiti amamigramu mugabo twibukanye twese ko kera kuva na kera narindi basokuru niyo miti bakoresha kandi ntibabonye ngo batwe ngo baratubwiye twa turiho na niyo miti yabaguwe iyo miti rero amahari y'amatisimo ni menshi avuga ko iyo miti yo kwiyukira ya ikaritwiza kanatsinda hari imiti myinshi dukoresha scientifique kwa muganga iva mu biti nibaza rero ko je vraiment ndemera ko hari imiti y'ikirundi ikora gusa ifoke iyo miti haba collaboration avec la médecine moderne na médecine traditionnelle je nibaza ko iyo miti muri iminsi amatestimoni menshi arasohoka avuga ko iyo miti yo kwiyukira n'ibindi byafashije abantu bagakira batayinze no kujya no kwa muganga no ngaha muri afurikide rero ama extract ya eucalyptus muri ari muri farumasi barayaguze rwose barayakoresha kandi na aparama ibyo numva abantu benshi bavuga ko ibyo byafashije abantu
ariko nk'uko mubivuze neza imiti ibanza kwemerwa na n'ibiro canke ibiro canke abahinga bo muri icyo gihugu babinonosoye canke bikemerwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho amagara y'abantu ikibazo mujyana y'Diomede abaje kira kabiri nashaka tugihe Pierre Bertrand Diomede akaba yabaje niba hari program izwi cyanki inyigo zafashwe abazotangwa kuronka ucandago abazotangwa kuronka ijandago zo kwikingira ico kiza ni cyane cyo kibazanye bazabajije kumenya ashaka kumenya niba hari urutonde rw'abazohabwa bazoshirwa imbere mu guhabwa ucandago Pierre Bertrand wa kujam
murakoze cyane mushyira mu kigaro murakoze kuri iki kibazo nibacije ndashaka inyarukije rwose nta nze kurangira mbere nk'uwishaka nk'uwunganira gatonya jado kugisha ku kibazo cya mbere bijya bijyanye no kwiyukira bakoresha amazi ashusha muri amuteni karatuzwi gituma nshatse kwivuga ko inyarutsa ni uko jewe ubwanje sivyo numvise cyane nasomye ahantu ubwanje nagiye narwaye uwo mugera wa corona kandi namaze iminsi niyukira kandi byarafashije cyane rwose yarenze muri make rindi wata yuko by'ukuri nk'uko njaga yivuze iyo miti irafasha irafasha ariko nuko amatugereza kwikora inyame n'iyindi ku byerekeye rero iby'urucanco nabyo uno munsi niho umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo yatangaje yuko igitigiri atari gitonya kimaze gushika ubunye kiri mu kibuga cy'indege hageze yuko batangura kukidisibura bakirunza amaprovense mu ntara z'igihugu no gutangura gutera abantu bamwe bamwe kumenya rero igitigiri canke imigwi y'abantu bazoheba zoronka urucanco imbere y'abandi ubundi iyo perezida agize itangazo nk'iryo haca umunsi umwe tugaca turonka mu buryo bwanditswe ingene ingingo zizoshirwa mu ngiro kugera tubishoboye ni ngo tubabwire ngo hazotangwa gutema ishinge banaka ngo bizorinduka nuku nuku canke ngo hazota ngo bazobironka ku buntu canke ngo abazotanga amafaranga nibaza yuko iyo tugira kino kiyago nk'ejo ku mugoroba twari kuba tubafite inyishu gusumbura ariko muri kano kanya icyo tuzi ni kimwe gusa ni uko inshansho zatangiye gushika ni uko leta igiye kuzokwitaho ingene zitangwa n'ingene zishigaragizwa mu gihugu hama ikindi nacyo tuzi twumvise mu majambo yavuze uno munsi mukuru w'igihugu ni uko bazokorana n'ishyirahamwe ryo gutumatumanaka amakuru bya telecommunication yitwa MTN kugira bashireho programme yo gufasha ingene abaronka izo nshansho baba bamenywa igitigiri cyose bacanditswe n'ingene bakurikiranwa kugira hagize ubasha gutera babe bazatuye yatewe itariki iri naka canke uwuje akamenya tuye intege igira atemba urushinge byo muri make novuga yuko leta iri kwirakorana n'ababijejwe bose haba mu rwego rw'abajejwe amagara y'abantu haba mu rwego rw'abashinzwe umushinga hanyuma ibisigasizwa rengi nazo bikora no kujya navuze kare hacyo cyari zatumenye ubwo buntu buto buto bwo amadetayi mugabo ikirishyuri kizwi neza nuko urucanco rwamaze gushika kandi ruzoshwiragizwa mu gihugu uko bishobotse kose
reka ndamwunganire
yego duga ku ijambo
umwunganira bita urucanco rwashyitse umunsi muri activité rwa yitwa AstraZeneca rwaje ruvuye mu Buhinde n'Ubuhinde sinzi amakoperasiyo y'iyanse ya afibisine n'Ubuhinde rwabo bahaye nirungana ni miliyoni ni miliyoni imwe uwo muliyoni rero ukazobwa mbere na mbere uzohabwa abantu bakora mu magara y'abantu hanyuma uko je lisite nabonye hanyuma ngo bace baruha abandi bari ma service public nk'abarimu bace bajya ku bantu bashaje hanyuma abandi bakurikireho bace barujyana rero i Bloemfontein mu muri laboratoire kugira ngo abahinga bo ngaho muri CBT nabo babanze barurabe ko rukwije ibintu bisabwa ko bijya bagwa ko rushobora gufasha abantu 80 gushyika ku ijana ko ari byo kugira ngo bate kuba abantu kugira ngo ibibazo bingorane nicyo nashaka kubwira kuri Jean Bertrand
murakoze cyane rwose nashaka n'umushinga wa Albert nabanyene niyo nzima agira icyo avuze ku bibazo byakirijwe na Diomede mushyira na Albert namwe mu gihe cyo muvuze ku bibazo byashyikirijwe na Diomede Misigaro ari mu Tennessee eka na John Laize ari mu ntara ya Iowa duga kujya
yego murakoze cyane Frederic kumusubiza ijambo kama numvise ibibazo ngo bibiri yabajije Diomede cya mbere n'ikijyanye no kwiyukira imiti twita y'ikirundi ndabibona benshi babikora naho bataba bagwaye bazi ko bakurikiza ibivugwa si umuntu yumvise afite gripe mbona benshi bajya kugura indimu ubuki bakagura karondera ibyatsi by'intuzenya ibyatsi by'igiti cy'umukaratusi mbona benshi babikora mugabo rero akumenya ko abagwaye apfa kubagwaye gripe akacabikora rero bijya mu bisanzwe birakiza gripe rero iyo ubikoze gusa naho bavuga ko atari byiza utaciye ku muganga aba yarabyigiye ngo agire igipimo aguhereje ariko mbona benshi babikoresha hama ku bijyanye n'urukingo haracari kare tumenye abazoruhabwa sinzi nk'umuganga ajado yewe asanzwe abirimo cyane turamenya ko natwe tuzoshikirwa kumbure tuzoshikirwa ntawe ubizi ariko turacarindiriye haracari kare urukingo rwashitse no munsi tariki imwe turacarindiriye turabe uko bizogenda nibyashika tuzokwakira ibihari ariko haracari kare kugira ngo tugire icyo dushikirije kuri urwo rukingo
murakoze tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe kandi na Apollinaire ari mu ntara ya Georgia Apollinaire murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo mu kanya gatoya
yego cyane murakoze Frederic murakoze cyane ku ijambo murakoze kandi ngomba nshimire n'abatumire bari muri kino kiganiro bari muri Afurika y'Epfo turi kumwe hanyuma nkaba ngombye kubaramutsa mwese aho muri mwaramutse cyangwa imiriwe ndetse usa n'aho muherereye yewe ikibazo nari mfise no kuri ndamaze ndakenguruka cyane ku bintu bimaze gushyikirizwa mu dushyikirije ubu nyene ariko ikibazo mfise n'ikijyanye n'ivakise urucanjo rumaze gutangura gufatwa ndumva yuko muri Afurika y'Epfo rwashyizeho ku wa mbere mu gitondo urumva amakuru hose nibyo bivugwa ubu ku byerekeye urucanco ariko ikibazo nagomba kubaza ni uko mucyo tubona ku mamedia tubona ku mawhatsapp n'ibiki hari abantu urucanco barugeze baba bakurikeze cyane ariko hakaba ariho n'abandi urumva umengo barafise ubwoba bwo kurufata none nko muri Afurika y'Epfo mwe muri ngaho abantu mubona baziteze umva bari bagwiye barangiranye igishyika cyangwa mwumva hari abavuga yuko bazorufata neza bari tayari kurufata kugira ngo bikingire cyangwa hari abandi ubona yuko bari kubarapimwa bavuga bati ngo nshatse je ntabwo nkeneye gufata kubera bibaza kubera icyizere gike cy'uko rushobora gukora cyangwa ngira ngo biturutse n'iyo rwakorewe cyangwa n'uko n'umwanya rumaze rwaratowe bishobora kuba hari ngo nyinshi ikibazo cya mbere icya kabiri nari nsize agomba kongera ko none nkamwebwe nk'abantu cyane cyane nk'uwo mubona asanzwe ari mu bijyanye n'amagara y'abantu ubona gute abantu ubahanura iki kuko ntabo bantu batazyumva bumva yuko umushanjo batawizeye mubahanuhanjo mufite mubabwira cobafasha kugira ngo biyumvemo kurutegwa
ibibazo byiza cyane rwose reka duhe ijambo ashado
murakoze cyane kandi ashimiye mugenzi wanyu muri muri Amerika kuri icyo kibazo cyiza abajije yego nibyo ku ma social media hariho ibintu byinshi ku ma WhatsApp bizirikira bivuga ngo abazungu ngo bashaka kwitermina ngo rasinoire ngo bashaka ngo ibintu nk'ibyo ngo bashaka kwitermina ngo rasinoire ngo abazungu ngo abakoloni ibintu nk'ibyo je nibaza ko izi cyanco zishyika ku miliyoni zashyitse ku munsi wa mbere abahinga bo ngaha muri asikiside bavirologe abandi bafite ibintu spesiyali zitandukanye bagiye kuziraba nazo kuko hariho abanuwari ngaha bafite amasipesiyalisite bashobora kuraba ibintu bizogira n'ab'abantu bacu cyangwa bizobakiza cyangwa bizobarinda nibaza ko barahari bavuze ko bazotangura gutangwa predestinate izo ntuzibiri bazoba bakiraba izo nshanje zose zimeze neza zizokora izo zizibura gukora ko zitazogira ingaruka mbi abantu nibaza ko amakenga arahari mu bantu mugabo giye kuti wanje nibaza ko byizera kuko abahinga bo ngaha ntibaruzanye ngo bace batanga gucandaga abantu ahubwo rwagiye Bloemfontein muri laboratoire nationale y'igihugu kugira ngo ibanze irabe efikasite yago hanyuma bazoce batanga gucandaga abantu
ayo makuru yarashikirije kandi namakuru y'ibihuha ubwo rucandago incandago zose zikorera shikirwa ni incandago zibanza kwigwa cyane bose n'abahinga babinonose mu bihugu izo ncandago ziriko zirashikirizwa ndo kujamba
icyo nashaka kuvuga kuri mwe nabyo bisirikira ngo giye ngo rucanjo z'indoronga ngo rucanjo ngo uje mu ruzo kuzotuma dasubira kurondoka ngo iki n'iki yeni bazako bagenzi turi kwe muri gigani n'abandi batumva abazungu cyane iyo bashaka kutwica ama kompanyi farmaceutique yose nayabo ibintu by'indya byose n'iby'iwabo iyo bashaka kutwica baba baduheje kera niyo position mfite vraiment kuvuga ngo urwo rucanco niyo bazoca baduhonerezamo natwe amaso amaso ni mu kiko turayibona aho hose zije zirabanza zigakorerwa ayo mpamvu ze bataraba mugabo nibaza ko icyo kinjo kuvuga ngo bashaka kuduhonya iyo bashaka kuduhonya ibintu byose amakompanyi farmaceutique ibintu by'indya byose dukonsoma ngaha muri afurika ahubwo icyo tubagiramo na kigoro natwe ahubwo turabe tuduze ibintu by'amahinguriro natwe dusangwe duhungura iby'iwacu naho kuvuga ngo baje gutwica kandi tubona ikiza ruhonyenye nganda yuko ibandana kwica abantu hanyuma ugacu ujye kuraja abantu ngo nimurufate ngo nibaza ko atari byiza ahubwo twobandanya dukangurira abantu abashobora kuzoronka bakagufata je nibyo novuga naho ibyo bihuha ngo ujye kwica abantu iki nibaza ko ari ibintu bihuhakira ku mana
ivyo n'ibihuha nyene n'ibihuha koko tugarutse kuri mwebwe ushiyantaye Pierre Bertrand murundi cyo kiza cyarashitse ariko ntigikomeye cyane rwose nk'aho iwanyu muri Afurika y'Epfo ariko nk'uko mumaze iminsi mubibona iwanyu aho gisa n'icyihaye inkumbi akantu kameze nk'impanuro cyangwa ikigwa abarundi boharonkera n'ikihe wihweje ukuntu icyo kiza cyifashe ngaho iwanyu muri Afurika y'Epfo
jewe novuga nk'uko naje kwa rumwe mu bashiganayo ariko turiko turayaga ngaho ari uwabivuze wameze nk'uwucisha akavuga ati byiza umuntu yo kwikingira gusumba bwivura kuko iyo uri kurakinga urikingira indwara birosha gusumba iyo uyivura yamaze gufata sinazi ko ku mpanuro jenoha ariko watwumviriza bose baba bari muri Burundi cyangwa n'aba bari mu bindi bihugu izi ingingo zifatwa zo kwirinda kwanduzanya icyo kintu cya mbere gihambaye gusuka ni ukuvuga iyo bavuze bati bamukaraba bagerageza mureke guma muhanahana mu ntoke mukorana mu ntoke gerageza mureke guma mwegerana cyane urumva izo ngingo zose zaduke gukurikizwa ikintu nabo abantu benshi bakunda gusamara ko ni uko biyumvira bati ejo nari kubonana na cyo n'abantu igihe dutwara kubona abana na cyo n'abantu urumva abantu benshi babyumvira biraba bonyine mugabo nashaka kumenya umuntu wese wari kwarubiriza ngaha muri kino kiganiro yuko iyi ndwara uyu mugera wa coronavirus umuntu ashobora kuwugenda ntihagire icyo umubwira mugabo wawuhaye ukamuha ni ukuvuga yuko iyo waduha zino ngingo zo kwirinda kwanduzanya nitwiyumvire twe twenyine ubwa twiyumvire ko ushobora kuyigendana ntikugire na kimwe ariko wahura n'uwundi muntu ukora kibazo afite akandi kagwara gato n'ukayimuha akaba ari itabye Imana ni ukuvuga ko rero impano nashaka gutanga ni uko iyo turi ko turiyumvira ingene izi ngingo zifatwa ntitwiyumvire ku bwacu twenyine twiyumvire abaturi iruhande twiyumvire abo tugendera twiyumvire abo tugenda kuramutsa twiyumvire abo tubona mu mazu twiyumvire abo tubona mu kibano abo dukorana ku kazi nitwamara kugera aho twiyumvira n'abandi kuko natwe twiyumvira twe twenyine biraze kubizofasha cyane rwose kugabanya ihanahana ry'indwara
impanuro nziza cyane rwose tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington ndetse mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndabona hari umunywanyi agarutse w'ijwi ry'Amerika Diomede Misigaro mu ntara ya Tennessee murafite ikibazo cy'imbwiro mu kanya gatoya cyane rwose
ikibazo Apolinaire yakivuze ikijyanye n'ukuntu abantu bakira ubwo rushinge kubera ko twagiye tubona mu bihugu bitari bike bagenda barurwanya bavuga hari izindi ndwara zabaye asida malariya barajyaraguye abantu barareka barapfa mbega uyu muvuduko ujyanye n'iyi ndwara yonyine gusa izindi barazibagiye wo uri mu biki ebola yaramaze abantu n'ibiki sinzi rero ko uko kwiyumvira muri Afrika y'epfo ko hari kuko hari n'abantu batari bato bavuga abantu b'abategetsi bagiye bavuga bati twebwe ntitwumva ukuntu uyu muvuduko uri inyuma y'iyi ndwara y'ubugeni zindi zose ni ko basatwa bazibaye ashaka rero kumva muri Afrika y'epfo akana ko karahari abantu boba mu barabara bakagandira n'ubunda kugate bakabibi murabyitonderta sinzi rero ko bihari kuko jembura kurubuga henshi aribyo bintu bivuga ubu bavuga ati uyu mutima mwiza wo kumuruta abantu bakuri indwara yongere gusa izindi ziriho zarambaza abantu bava nshashaka kubaza
reka tubaze muganga Jado ni nziza ahagira icyo avuze kuko nk'uko mwabivuze ku mbuga ngurukanabumenyi haraba ibihuha byinshi cyane rwose nishumuha mushyanaye jemeje nisikali ni hii mshinae jadoni zizi
ego ni vya wanuwenshi amatinga wala mungawo ichono vuga urafye wanuwaliko warafa wanuwaliko warandura ni wazako hakeneki nuhu hili jansi foko munu ya ajisa agashira hikini za uho nyanganda kinu gishwa kuhagari kinu chonye nekio gishwa kuhagari ka nuru chancho uko imiti yoyo de remedi terapeutiki imiti yoyo mbona iyo dufiyo turayigerageza mugabo nta miti exact ira specific iraboneka kugira ngo uyivure umucanco we nibaza ko iyo nizero kubera ko kugira ngo kuraho igiharuro nk'umu afite ifide miliyoni 59 z'abamaze kwandura ntushobora kugeranya na malariya malariya igiharuro nk'aho muri afitiro na malariya nayo hari mugahandi muri nibyo mu Burundi n'ahandi mugabo ibiharuro mu gihe cy'umwaka umwe miliyoni 59 z'abantu banduye urabye ku isi muri Amerika miliyoni 26 z'abantu banduye mu gihe gitoya urumva ni cyiza gitandukanye n'ibindi nibaza rero ko bwa mbere na mbere yashyizemo ego n'ugushyiramo kuyumvira mugabo uvuga ngo kiva he ego amaresheshi arabandanya barabandanya kuraba iki mugabo nibaza ko nukuraba n'ugushyira ingufu ingene twogihagarika mugabo abahinga barabandanya kuko nayo nyine amavariasi aguma haza amanitasiyo tubandanya inama tuzomenya ukuri ayo mamisi ari hanze avuga ngo cyavuye ikiri miki mugabo nibaza ko twubandanya guhaga tujye tuca kuri front twubandanya guhagarika abariko baranduza n'abapfa n'abagwara nibaza ko ariyo yoba priorite mugabo ibibazo byo birahari kandi nzobandanya kuhaba mugabo nibaza ko tuzobandanya turonka inyishi bukebuke uko ama recherche scientifique uko amadata turonka amadata
yegomeye reka n'umushyirantare Pierre Bertrand yarafite icyo yunganira ku cyo kibazo
murakoze cyane byo nashaka kubwira bashana yatwa ari Apolline hamwe na Misigaro basaba iki kibazo cyerekeye ingene hariho abantu baba birinze ku rucanco cyangwa barwakirana amakenga iyo nshaka kubamuza ndabwire yuko ahari nivuye kubiraba iyo ngendo yo kwinura urucanco sishasha mu bantu je ndibuka neza yuko kera tukiri mugira urucanco bw'ubukangwe ufatiye ukarorero ufatiye ukarorero barukiye ari abavuga ngo ubutumwa abantu batabyara ubutumwa babona ibyaha cyangwa ibintu byane biri kuva kera n'ubu tuyagadaze yuko hari imyaka n'ikiya cyane rwose muri buca Nigeria harabaye imvange ikomeye cyane hariho n'abantu bakera ahantu hari abaganga bazina gucanje ibyo byane byo kubashyira kwa barukiye icyahindutse gusa ni uko kino kiza coronavirus ukuntu cyateye ubwo abantu na cyane cyane mu bihe tugezemo ubuunye abantu bahanahana amakuru baciye kuri ibi twita ngo uburyo ngurukana bumenyi bituma umuntu wese ahari uwo ari we wese ari umuganga atari umuganga ari umunyapolitiki atari umunyapolitike aba umushinga muri bino cyangwa muri biriya umuntu wese umwe ashobora gukora video akayishyira kuri YouTube umuntu arashobora gukora Twitter ugasanga isonga n'abantu bashyira ku 100,000 umuntu ashobora kugira poste kuri Facebook njyewe bituma iyo abantu bafite amakenga bica bishwiragira gusumba uko byashwiragira kera hambwa cumengo birategwa gusumba uko byarabyumva kuva kera icyo kintu cya mbere nashaka kuvuga hanyuma icya kabiri nacyo jefu ati yo ngaha muri Afurika y'epfo aho turi mukuru w'igihugu yaratangaje neza yuko urwo rucanco ruje ngaha nta muntu n'umwe azoruterwa ku ngufu nta muntu n'umwe azofatirwa igihano ngo nuko atabitereje haba abashaka gufata amasafari bagenda mu bindi bihugu abazo kwangira kugenda urwa kapite duvuga yuko go rucanzo ruzokwitezwa ku muntu avyemeye abyishakye atagato kagiye hani cyagata tunacho no vuga nuko abo barutinya baguyinuba barashaka kutazogwiteza ariko ikintu gihamba nko yavuze kare tugize imana rugategwa igitigiri kinini nyagikwiye bizotuma haba bimwe twita herd immunity immunity mu cyongereza kuryo ngo arizogabanuka bikwiye kuburyo nataba baguyiteje badasubira guba bafise batiri ingwane kubaguyiteje cyangwa batiri ingwane ku gihugu cyose hamwe.
Murakoze cyane ngo se ndabona akanya kariko katujana ariko nashaka nsubize ijambo umushingahe John Ndayizeye ku kabazo kagufi cyane rwose ka munsi y'umunota umwe hanyuma abashingantahe bagire icyo bakavuze ko
cyo kuvuga ijambo avuze ikintu kiri kizima no kuvuga uru rucanco ni kureka gutera ubwoba abanyagihugu kubera ko turiko turaraba ingene umuvuduko w'iki kiza cya coronavirus cyaje cyazananye urateye ubwoba cyane rwose ni umwaka umwe gusa umuntu umwe wenyine yanduye iyi coronavirus mu Bushinwa mugabo mu mwaka umwe utararenga isi yose ikaba yagwiwe. Urumva rero haje ibintu bye bavuga ati incanco ngo zigabanye virusi corona mu mubiri bica bibatera ikibazo. Niyo mpamvu hari amadidane yuko ati ibi bintu none twege tubitegwa nk'abandi kubera iki batabikinze hakiri kare bigatwara isi yose mpaka nuno munsi.
Inyishu ngufi kuri icyo kibazo ni uko urucandago rurafata igihe kirekire eka rurigwa n'abahinga ugasanga bifata igihe kirekire sozera akabazo gato cyane rwose n'inshira nayo ya Pauline nibaza ko afite akabazo kanyu
reka sozere gatoyi. Inyishu tukeneye kumva nka twege nk'abanyagihugu abasanzwe ni baturonderera inyishu itumuye baturonderera ingene bokingira iyo virusi hanyuma ikahera burundu mu banyagihugu bakitegemvye kuko ni benshi bariko barapfa bazira ubusa kubera inzara bugaranye mu mazu yabo mu isi yose.
Murakoze cyane rwose mushana ya Pauline akabazo ka nyuma ndabona turiko turasozera ikijyanye
akabazo mfise hanyuma ni kamwe none ubwo rushanje musanzwe ko rwateguwe murashaka kugitera akagira ingaruka mbi ku mubiri eske hariho amazeye icyizere azacanke bizogenda gute mu gihe uwo witera akagira ingorane hariho amategeko hagati iyo wavuye n'abaruzi bajyarutse bacanke umutera bagati niya umusogiri ingorane niyi ifumbusho niyi ibyo binakanikeni nacyo hari bivugwa ku muro gatoya hari bivugwa ku mirongo igihe twama tubona basanga bezi nzi ko hari ibyo berekana basanga barese icukanemo fakse basanga ngo ngongere ukwiye ngo gukora muri Europe ngo ibura yose muri Canada ngo niyo ngo muri Afrika ibyo ni ibyo cyane si ibyo.
Murakoze cyane ngo seka muganga Jadoni Jiza nagira icyo abivuze ko mukanya gatoye cyane rwose
ku byerekeye ndamushimiye ko icyo kibazo abayije mugabo mwisanzwe ku byerekeye umuti wose wisanzwe sanga keke ifite amayefekti gondere ugasanga umuti nk'aba abonsa ntibawufata cyangwa abafite imbaraga nyaba ntibawufata cyangwa ugasanga n'abantu kubera amasisitemu imiteri yabo imeze ugasanga afashe umuti nka penisiline ashobora kugira ama reaction anafilatike n'uru rucanco rero nabyo birashoboka ugasanga umuntu aronse bamwe aragize reaction sinibaza ko bisubira mu ikampani ya rukoze mugabo sindaraba detaye z'uru rucanco mugabo ya byose bari bamanye izo nyama ibintu nk'ibyo nawe bibati umuntu nk'uyu n'uyu byose mugabo abawukoze barabara ama institution tuno urufashe nta sindagusaba ubona ngo urabe ingene bimeze nta detaye dufite mugabo neza ko ari nk'uncanco nk'urundi imiti nk'iyindi ibaza ko ama reaction yoba nk'ayandi ibaza ko azoba gere azoba minisi nk'ayandi mariaksu cyane amayefekti gondere asanzwe aba hanyuma ikindi nacyo ni uko igihugu bitewe n'uwo cyitunganyije gishyira imforo mu kuraba utakafite y'ubwo rucanco nibaza ko nk'urwanditse rwaye rushyitse rwagiye muri laboratwari perezida w'umuryango wawe utakafite yayo.
mugusoze la reka dusabe no mushyanahe ni yonzima na Pierre Bertrand ba gitwabuze akamo bashyanahe uko muri babiri mukanye gatoro cyane rwose umwe wese munsi bunutumwe akamo motera abanyafrika muri rusange eka abanyagihugu bose ku isi ku byerekeye icyo kiza kigisubije ni nkakahe reka dutangwe kuri Albert yonzima
ego murakoze cyane kunsubiza ijambo hama je yakamunotera barundi cyane cyane turi hano muri FDCD n'abari mu gihugu n'abandi bari ku isi yose nuko ahanini kubandanya kwikingira nkuko babidusaba amahitati sanze turi nko abidusaba bijya badusaba tukabikurikiza hariho gukaraba umwanya wari wose no gukoresha agapfukamunwa hama no kwirinda kuja ahakoraniye abantu benshi je nibaza ibyo o byonyene ko nkanje ndira nirabye ndabona ko byamfashije kuko South Africa ubu umwaka ugiye guhera ni wabutaheze ukiza gihari mugabo jewe nta nibicurane ndegera ngira ngo no kubera nyene nikingiye pinze ayindi mpanoro notanga nuko tworeka gukoresha kwita kubihuha cyane kuko nibihuha ndabona ko byazanye ubwoba bwinshi mu bantu rero tureke gukoresha ibihuha tubyime umwanya ahubwo turabe ibyo abadukuriye baba ariko baradushikiriza nibaza ko ibyo byodufasha cyane murakoze
namwe Pierre Bertrand mukanya gato imbere yuko tuja kwa Jadone nziza mukanya gato kamamotera abanyafrika abarundi bari muri Afurika y'Epfo abarundi muri rusange n'abanya ihugu bose aho bari ku isi kuntu boshobora kwirinda icyo kiza cya coronavirus impanuro ziratangwa ariko ku bwanyu ikintu muba bien hiki
murakoze cyane gose Frederic cyane aza yuko mugenza njeje kuko yasa nkaho bibuze byose uretse ko nifuza kumwunganira mvuga ikintu kimwe gihambaye nuko twibuka yuko hariho abaganga bize ubuhinga bwo kubungabunga amagara y'abantu tumenye yuko impanuro batanze ziba zivuye ku mashuri menshi urinda byinshi bize bakuye mu isomero twirinde rero ibihuha twirinde kumviriza abantu bose baduka bazana amateori mashasha batubwira ibitaza ntibize twumvize cyane cyane abahinga babyigiye hama tubongere tugendere nka dufate nka nkama ingingo zose zifatwa n'amareta yaho duherereye kujyana no kwikingira murakoze
cyane rwose mu kanya gatoya namwe Jado nziza
yego nanjye ndashimiye rwose aba batumiye bose n'ababagiye ibibazo yego nanjye novuga anye turafise uko twobara dukurikiza amabwiriza umukuru w'igihugu yaduhaye kani Burundi birahari n'ubitariho n'uzenye kampanye ngo sinandura sinanduzwa yuko ukaraba kwikingira tubandanye pite umuti wa bino bintu umuti munini gose no kwikingira tubandanye twikingire twirinde ibihuha uyu munsi dukonsoma amaprobiyoze dukonsoma Europe abashatse kutumara mu munsi umwe kuko twese mu ngo zacu mu Burundi hose dukonsoma amaprobiyo avuye hanze sinibaza rero ko ubwo bucanco ariwo iyo bashaka kutumara abaduheje kera Afurika baba barayeje kera gushika kugeza aho twebwe tuzirondera petete n'uzenya amahinguriro yacu mugabo unye nibaza ko ego ndasaba ko umuntu wese abandanye akoresha ubwenge bwiwe umutima nama wiwe akaraba mugabo nibaza ko ibintu by'ibihuha twovyirinda tugakurikiza impanuro abandanye baduha nibaza ko imbere ari heza bubone bava ngo twese turi hamwe dushyize efora hamwe twese tukirinda ntitwanduze twese ikikiza nibaza ko tuzogishyira hari ibyo byose kizogabanuka cyane igihe
Jado ni nziza ndabashimiye cyane rwose ku kanyamwa turi kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika
yego nanjye ndabashimiye n'abatumire n'abantu bose bumva ijwi rya Amerika Diomedi n'abandi bose bari ku isi ndabashimiye rwose tubandanye twikingire kikiza ibyo byose dushimira n'Imana ko ni Burundi wacu iyo tuva kitagiyeho rwose
n'umushimira
Imana rwose
nawe mushyira Pierre Bertrand ndagushimiye cyane ngo se kukanya watse kugira ngo muganye n'yadyo ijwi ry'Amerika
murakoze cyane ngo se ndarashimiye ko ramwantumiye abashimira ndoze twayatse
murakoze namwe Albert ha nyanzima
ngo nanje ndabashimiye cyane no kuri kwa Mungu
murakoze cyane ngo se turashimiye kandi abashinga na hebe bose bafashe umwanya bagadutira kamo kugira ngo babaze ibibazo turashimiye John na Izeye turashimiye kandi na Diomede Misigaro turashimiye kandi na Apollinaire bose bafashe akanya bakabaza abashinga nka twatumiye ibibazo bitari bike turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.